Mugitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu masaha ya saa yine nibwo ijwi rya Amerika ryishikiye ku bitaro bya Masaka biherereye mu karere ka Kicukiro mu gisagara cha Kigali. Aho uwo musore habera umugabo Dive afise imyaka 19 ariko aravurirwa bitewe n'uko bitari byemewe kumuvugisha canke kugira amafoto afatwa. Nabashije kubona uko ubuzima bwa habera umugabo bumerewe ndetse n'uko ariko aritabwaho n'abaganga. Igihe twahagera twahuriye n'abajeje umutekano mu gipolisi ndetse na Ribu baje kuraba uko ubuzima bwa Dive bwifashe bitewe n'ihohoterwa yakorewe. Nkuko twabyiboneye uwo musore habera umugabo afise ibikomere ku mubiri wose yagiye akubitwa mu bihe bitandukanye nkuko umwe mu bamushikiriye akimara kumenyekana ubwo bwizi bwa nabi yabitwiganiye. Urabye mu mugongo wiwe biboneka ko yakubiswe ibyuma, ku maboko naho aho bamuboshe imbere y'uko bamukubita hari ibikomere. Naho ku gice cy'inyuma cyo mu kiyunguyungu no hepfo gato yarakubaguye cyane kuko biboneka ko hose afutse n'amapasuma ndetse akaba atabasha no kwicara ku buryo ajyama yubitse inda gusa. James Hakuzimana ni umwe mu bantu babashije kumushikira ayo makuru akimara kumenyekana ndetse anamufasha kuba yagezwa ku bitaro. Nk'uko amakuru twamenye abitubwira, uyu musore w'umurundi yarasanzwe yiga mu gisagara cha Kigali kuri Saint Famille iherereye mu karere ka Nyarugenge. Aya makuru akaba avuga ko uyu musore yaje gutogwa na mugenzi we bahoze bigana kera amujana ahitwa Kanombe mu karere ka Kicukiro aho bararanyeyo akaba ari naho yakubitiwe. Uyu musore akaba yarasanzwe atuye mu Gatsata mu karere ka Gasabo. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika, Hakuzimana yaduhaye amakuru y'uko uwo mwana yakubaguwe nabo bari bararanye mu nzu imwe mu ijoro ryo kuwa mbere gushika ku igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2024.
Hari undi mwana yaje kumutora ngo baje gusura bagenzi we, acha basanga bagenzi ngo bagire bimuke mu iryo joro bari mu kari ari umunsi urasanzwe. Bo ate uwo mugenzi we acha musaba ko borara kugira abafasha abo bagenzi we kwimuka. Ngo niko hageze mu ijoro ngo habura ngo laptop na telefone, ariko ngo acha babona ko yoba itwawe n'uwo kubera batari bamenyeranye. Niko gusa rero umwana yabwiye ati none je ko ntamenyereye ko ntasohotse ko twari ko nashitse aha ko ntigeze ndenga ikipangu. Laptop se no itwara nkayimira, iyo telefone noyimira. Bacamusha muri lavabo bamuha amaboko ahamuhahera mu nkokora bamuboha n'ahanyene afatira ibiganza bari bamushana babiri n'ubu hari ibikomere bye baca bamubika muri lavabo. Baza buri gitondo bakubita amasaha yose bashakiye bakubita buguru wabakubita kugeza igihe umwana amera uko yarambe. Twari tuzi mbere ko atukira ari ku isaha kuko ubu birakunda agahaguruka agenda afagifata ikike ku kantu atarya nta muntu azahara, ahubwo n'Imana yamukingiye gusa yavuze kubera hari muri lavabo hari ukundi agira agafunguza amazi umunwa kubera yarabushe akanywesha amazi umunwa akongera agafungisha umunwa amazi niyo yamutunze.
Hakuzimana yanatubwiye uko uyu munyeshuri habera umugabo yafashwe bunyamaswa yatabawe n'ababanye nyuma y'iminsi 8 abo basore batabaka mu burezi gufa bamusanze aho bamuzirikiye.
Rero icyumweru kirangiye nibwo haciye akana inyuma kavuye mu kindi gipangu wa muhunga hari arakumva acabwira akana kamutabariza kana gashaka amagara mama wiwe, nibwo mama we yaciye adashasanga umuntu yaboreye muri lavabo. Bacuhamagara bamutekano ngo n'abanyeronde b'umwuga bashitse abahungu bamukubita aribo bakiri, ariko abahungu bamaze kubona ko jya birakomeye ngo bace buri rupangu barasimbuka. Rero niko guca bahamagara polisi ya Nyarugunga ikiraza bacamujana kuri santire do sante, santire do sante bako batabishobora bacamujana i Kanombe. Rero umwana arwariye i Masaka.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko ubutungane bwo mu Rwanda buriko buratunganiriza habera umugabo Dive kugira ngo abakozi ibyo bafatwe bahanwe. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Murangira Thierry yabwiye Ijwi rya Amerika ko batanguye iperereza kugira ngo hamenyekane ababikoze bose bafatwe bahanwe. Abicishije mu butumwa bugufi yatwandikiye yatubwiye ko hari amakuru badashobora gutangaza mu gihe hagikorwa iperereza. Yagize ati iki kibazo kiracakorerwa iperereza kugeza ubu. nacho twobitangaza ko kuko byobangamira iperereza. Naho mu itangazo rwego rw'igipolisi cy'u Rwanda hagwashize kuri X yahoze yitwa Twitter rivuga ko bafadikanije na Libo abakekwa wicaha bagera ku 10 bamaze gufatwa bakaba bafungiwe kuri station ya polisi ya Nyarugunga abandi bafatanije nabo bakaba bakirimo kurondegwa bashikiriza ubutungane. Ubijanye n'icyateye kuborezi gufa uwo munyeshuri ndetse n'ibihano bizohabwa ababikoze nta muntu yabashije kugira ica dusigurira kandi n'inzego zishinzwe amaperereza hazirinze kugira ico zivuga. Naho kugeza ubu nkuko twavyiboneye uwakorewe ubwo bugizi bwa nabi abasha guhaguruka akijana mu bwiherero ico dashobora hano kwicara kukaho yicarira hababajwe cyane. Uwo munyeshuri w'umurundi akaba yarasanzwe yiga mu gisagara ca Kigali ababyeyi biwe nabo bakaba baba mu Burundi bose. Abo babyeyi bakaba bariko baragerageza ukugene boshikira uwo mwana nkuko abamwegereye babitwiganiye. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.